mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abakozi rya Amerika dukomeje ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano kuri mikro i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ninge we biganiro by'uyu mwanya. Abo n'abaturage bo mu gihugu cya Zimbabwe bahagurutse ku munsi w'ejo bahamagarira perezida wabo Robert Mugabe kuva ku mwanya w'ubutegetsi bw'igihugu akegura. Iyi nkuru ku gihugu cya Zimbabwe ku buryo budasanzwe niyo twibandaho muri aya makuru yacu yo kuri isaha n'andi makuru yacu mu biganiro biza gukurikira ndetse n'ibiganiro bikurikirana ku Ijwi ry'Amerika ari uyu munsi ndetse n'ejo. Nukuva kwa kabiri rero aho abayobozi b'ingabo za Zimbabwe bafashe icyemezo cyatunguranye cyo gushyira ku ruhande perezida Robert Mugabe. Abaturage benshi abanyafrika benshi batunguwe icyemezo. Uyu Mugabe yarayoboye Zimbabwe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'1980 imyaka 37 irarangiye. Tubaye tubararitse rero mugume hafi ya maradiyo yanyu na telefone zanyu tubagezaho aya makuru. Duherero cyangwa turakomereza mu gihugu cya Zimbabwe. Ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi rya ZANU PF bumaze guha perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe kuba yarangije kwegura cyangwa se akeguzwa ku mwanya w'ubuyobozi bw'igihugu. Yahawe isaha ntarengwa yejo ku wa mbere saa sita ku isaha yo muri Zimbabwe. Hagati aho ariko perezida Mugabe n'ubusanzwe amaze gutakaza umwanya ukomeye mu buyobozi bw'ishyaka rya ZANU PF. Nibyo mugenzi wacu Diane Ninahazwe agiye kutugezaho hano muri aka kanya.
Ego Etienne, ingingo yo gukombora perezida Robert Mugabe mu mabanga yo kuramutswa umugambwe ZANU PF yatangarije mu nama rukokoma y'abagize inzego nyobozi zawo mu gatondo kuno wa Mungu. Abategetsi ba ZANU PF muri iyo nama bafashe kandi ingingo yo kwirukana burundu umugambwe Grace Mugabe akaba ari umufasoni wa perezida Robert Mugabe. Izo ngingo zifashwe inyuma yaho abarongoye ZANU PF mu ntara zitandukanye za Zimbabwe basabye inama yihutigwa igamije kuraba nimba perezida Mugabe yobandanya aramutswa uyu mugambwe canke agasubirizwa. Emmerson Mnangagwa yaramaze indwi zibiri yirukanywe muri ZANU PF agakurwa no mu mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu bitegekanije ko ahunguka bidatevye akaba ari we acasubirira perezida Robert Mugabe. Gukurwa mu buyobozi bwa ZANU PF ntibituma Mugabe akomborwa nk'umukuru w'igihugu. Yamara Innocent Gonese ari mu bashingamateka batabwa rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe amaze gutangaza ko mu gihe Mugabe atokwibwirizwa gusubiza ubutegetsi hatazorenga kuri uno wa kabiri inama nshingamateka itifatiye mu minwe ico kibazo. Aha tukibutsa ko ku munsi w'ejo wa gatandatu abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara basaba Mugabe gutanga imihoho.
Urakoze cyane Diane Nahazwe kuri iyo nkuru kandi ukomeza ukurikirana ibyo bibera byose muri Zimbabwe uze kubitugezaho amakuru yacu ataha. Nkuko navugaga mu kanya rero turibanda amakuru yacu uyu munsi ku gihugu cya Zimbabwe. Perezida Robert Mugabe yatangiye kuyobora Zimbabwe nkuko navuze mu kanya mu kwezi kwa kane 1980. Ni nabwo iki gihugu cyari kimaze kubona ubwigenge bwacyo cyakuye ku Bwongereza. Kuva icyo gihe niwe mu perezida rukumbi abanyazimbabwe benshi barenze kimwe cya kabiri bazi. Kumva neza ibibera muri Zimbabwe bisaba kubanza gusobanukirwa neza n'icyo kuyobora igihugu bivuze. Icyo demokarasi, ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bukorera abaturage bishatse gusobanura. Turitabaza muri uyu mwanya impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'ibibazo by'umutekano ku isi ni Professeur Paul Kananura ari Paris mu Bufaransa. Professeur Kananura, turumvikana neza, muranyumva?
Turumvikana neza bwana Karekezi.
Ndabasuhuje kandi kaze kuri Amerika muri uyu mwanya.
Nanjye ndabasuhuje, mukomere cyane.
Mukomere. Birumvikana nk'impuguke mu bya politiki ibibera ku mugabane wa Afurika tubiganiraho kenshi ari ibijyanye n'ikibazo cya politiki, imibereho y'abantu, umutekano ku mugabane. Mwe ku bwanyu ibyo muri Zimbabwe mwabyakiye mute kumva ko igisirikare cya Zimbabwe cyafashe icyemezo kugira ngo gishyire ku ruhande President Robert Mugabe?
Twabyakiriye neza kuko ingabo mu byo zishinzwe harimo kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda imipaka yacyo. Ni muri urwo rwego ngira ngo ibyemezo byari bimaze iminsi bifatwa na Mugabe bijyanye n'uko ngira ngo yaba anashaje byo byahungabanyaga inzego z'igihugu bitubahirizaga itegeko nshinga. Ibyo rero bikaba byatumaga ubusugire bw'igihugu busa n'ububangamiwe, ingabo zikaba zakoze akazi zagombaga gukora kandi zikagakora mu mucyo uburyo zitamutesheje icyubahiro cyane, zikaba gusa zamubwiye ko hagarika uko gutobanga itegeko nshinga no guteza akaduruvayo mu ishyaka riyobora igihugu no mu nzego z'igihugu. Abari muri ubwo buryo bamusabye ko yareba uko yafata ikiruhuko cyane cyane ko ashaje.
Iyi myaka 93 naka yabo ku muntu wayoboye Zimbabwe imyaka 37 nibyo ravugaga. Abasirikare baravuga ko iyi atari coup d'etat, ariko mu by'ukuri kigaragara nuko wari perezida atakiriwe. Muri politiki mubisobanura mute?
Ibi bintu babikoze neza cyane, babikoranye ubuhanga, kandi amakuru mfite nuko bari bamaze umwaka babitegura kugira ngo bigizeyo Mugabe bita kamarade buri gihe mu cyubahiro kuko Mugabe yangaga kugenda. Ibyo rero byerekana ko kurambirana ku butegetsi atari byiza, bikaba byatumye ingabo zifata icyo cyemezo cyo kumwigizayo buhoro buhoro mu cyubahiro kuko ari umusaza, mu kubaha abasaza no kumwubahira ibikorwa yakoze byo kugeza Zimbabwe ku bwigenge. Ibyo byose barabimwubahira, bakomeje kubimwubahira. Murabona ko ntabwo twavuga ko ari nka coup d'etat neza, ariko basa nkaho bagaruye ikintu cy'uko inzego zubahwa. Urabona ko wa gatanu bamuretse akajya mu muhango wo gutanga za diplome muri université akagenda nk'umukuru w'igihugu. N'ubu baracyamureka nk'umukuru w'igihugu, noneho bakareka abanyapolitiki akaba aribo batangira gukora akazi ko kugira ngo barebe uko bamwigizayo kandi na
nizeye. Ni Professor Paul Kananura yari kuri telefone ari Paris mu Bufaransa. Birumvikana ko telefone icitse, ariko icyo yasobanuraga no kuba abasirikare ba Zimbabwe bavuga ko icyo bakoze kuri Perezida Mugabe batamukoreye coup d'etat. We yasobanuraga ko ari uburyo ingabo zisanzwe zubaha Perezida Mugabe zashatse ko yagenda, yasezera, yava ku butegetsi mu buryo bw'icyubahiro nta guhutaza. Ikindi kandi abasesengura politiki bakomeje gutindaho cyane ku gihugu cya Zimbabwe nuko kugeza ubu ntibiramenyekana, ashobora kuba akiri mu rujijiro, ariko nta mivu y'amaraso kugeza ubu ngubu yavuzwe. Byaba ari uburyo bundi ubutegetsi buhindutse nta maraso amenetse, nabwo turubavuga ko nta maraso amenetse. Haracyari mu rujijiro, hari byinshi bitari byamenyekana, ariko ikiri cyo kuravuga mu kanya, ishyaka riri ku butegetsi abayobozi baryo bahaye Perezida Mugabe kugeza ejo saa sita ku isaha yo mu gihugu cya Zimbabwe kuba ku ruhande rumwe yasezera ku giti cye cyangwa se bakamweguza ku mwanya wa perezida w'igihugu. Uyu munsi nibwo bafashe icyemezo cyo kumukura ku mwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka rya ZANU PF, bagashyiraho uwo yarirukanye mu cyumweru gishize ku mwanya wa vice perezida ariwe Emmerson Mnangagwa. Nanone kandi bagafata icyemezo cyo gukura umugore wa Perezida Mugabe, Grace Mugabe, ku mwanya wa vice perezida w'ishyaka, ariko nanone bakamukura burundu mu ishyaka rya ZANU PF. Turabikurikirira hafi byo muri Zimbabwe, mugume hafi y'amaradiyo yanyu mu biganiro byacu bitaha. Ese turebye ibintu bigeze aha muri Zimbabwe bitunguranye cyangwa se ntibyatunguranye, cyangwa se amateka y'igihugu ubwacyo yagiye akurikirana yasaga nk'aho agaragaza isura y'uko ibintu bishobora kuzahinduka. Ijwi ry'Amerika ryabateguriye muri make ibyaranze amateka y'igihugu cya Zimbabwe kuva abari bagituye batangiye guhura n'abanyaburayi ahanini abongereza twabigezweho muri uyu mwanya na mugenzi wacu Eric Bagiruza.
Mu mwaka w'1889 umwami Robert Ngura wategekaga ubwoko bw'abandebere yahaye uburenganzira busesuye umwongereza Cecil Rhodes bwo gucukura amabuye y'agaciro. Uyu mwongereza yahise atangiza sosiyete yise British South Africa Company, ahita yiha inshingano zo gukoroniza bidasubirwaho ako karere kose. Mu 1895 iyo sosiyete British South Africa Company yafashe izina rya Rhodesia hagamijwe guha agaciro uwo mwongereza Cecil Rhodes. Maze imyaka itatu nyuma yaho, akarere kari mu majyepfo y'umugezi wa Zambeze kiswe Rhodesia y'amajyepfo, mu gihe igice cyo mu majyaruguru y'uyu mugezi cyahawe izina rya Rhodesia y'amajyaruguru, ubu ni mu gihugu cya Zambia. Imyaka 24 ishize, mu 1922, banyamukeye b'abazungu bari batuye muri Rhodesia y'amajyepfo baratoye basesa ubutegetsi bwa sosiyete British South Africa Company. Ubwo akarere kose iyo sosiyete yayoboraga kahindutse koloni y'Ubwongereza yigenzura. Biturutse ku myivumbagatanyo y'abirabura bari bahatuye, leta y'Ubwongereza yashyizeho icyo yise ubutegetsi bwo muri Afurika yo hagati, bugizwe na Rhodesia y'amajyepfo ubu ni muri Zimbabwe, Rhodesia y'amajyaruguru ubu ni muri Zambia, Nyasaland ubu ni muri Malawi y'ubu, hari mu mwaka w'1953. Ariko ibyo byose byari bitarabona ubwigenge kuko byari bigikoronijwe n'Ubwongereza. Mu 1963 Zambia na Malawi byabonye ubwigenge bikwiye ku Bwongereza, bihita biva muri riri yashyirahamwe rya Afurika yo hagati. Mu 1965 uwari minisitiri w'intebe wa Rhodesia Ian Smith yafashe icyemezo kitumvikanywa hatangaza ubwigenge bwayo buhagarariwe na banyamuke b'abazungu. Ibyo byatumye amahanga amwamagana ndetse n'umuryango w'abibumbye bamufatira ibihano. Mu 1972 havutse ibitero by'intambara birangajwe imbere n'amashyaka ya Zanu na Zapu byarwanyaga ubutegetsi bwa Smith. Ayo mashyaka yakoraga ibitero aturutse muri Zambia na Mozambique asaba ko muri Rhodesia habaho ubutegetsi buyobowe n'abirabura. Ni intambara zaje gutuma Ubwongereza businya amasezerano y'amahoro yagejeje Zimbabwe ku bwigenge n'itegeko nshinga mu 1979. Nyuma y'umwaka umwe Robert Mugabe n'ishyaka Zanu batsinze amatora maze arahirira kuba minisitiri w'intebe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane. Uwo bari bahanganye mu matora Joshua Komo wayoboraga ishyaka Zapu icyo gihe nawe yahawe umwanya muri guverinoma. Imyaka ibiri nyuma yaho Komo yarirukanywe maze Robert Mugabe yitabaza abakomando ba gisirikare batorejwe muri Korea ya Ruguru bakubita inshuro abarwanyi b'ishyaka Zapu. Ingabo za Robert Mugabe zishinjwa kuba zarishe muri uru rugamba 2000 by'abasiviri mu 1987. Robert Mugabe na Joshua Komo basinye amasezerano yo kubumbira hamwe amashyaka Zanu na Zapu muri Zanu PF. Ubwo Mugabe yahinduye itegeko nshinga kuraho umwanya wa minisitiri w'intebe ahita yigira perezida bidasubirwaho. Ubukungu bwarahungabanye biturutse ku myenda, itakaza agaciro ry'ifaranga, imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo bya hato na hato. Aho niho umunyazimbabwe Morgan Tsvangirai yinjiriye mu ruhando rwa politiki n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi MDC, Movement for Democratic Change. Umwaka ukurikira ibihumbi n'ibihumbi by'abahinzi birangajwe imbere na Perezida Robert Mugabe byigaruriye ku ngufu ibikingi bya banyamuke b'abazungu, maze mu 2001 banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga kimara bihagarikira inkunga igihugu cya Zimbabwe. Inkubi yo guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe yarakomeje maze Perezida Robert Mugabe akubita inshuro uwo bari bahanganye Tsvangirai. Amatora amahanga yagaragaje nk'ayabaye mu buriganya. Mu 2003 Tsvangirai yatawe muri yombi ashinjwa gushaka guhirika Robert Mugabe ku butegetsi. Gusa nyuma y'umwaka umwe Tsvangirai yararekuwe, urukiko rukuru rwamugize umwere ariko leta ikomeza gufata ishyaka rye nk'iritemewe mu gihugu. Mu 2005 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize igihugu cya Zimbabwe ku rutonde rw'ibihugu bitegetswe mu gitugu n'ishyaka riri ku butegetsi rya Zanu PF, nubwo ryari ryatsinze amatora y'abadepite ku bwiganze. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abageraga ku 170,000 batari bafite aho barambika umusaya, leta itangiza gahunda yo gukuraho akajagari. Mu matora ya 2008 Tsvangirai yatangaje ko yayatsinze, ariko akanama gashinzwe amatora karabihakana gategeka ko akiri imbirimbiri na Perezida Mugabe. Ibyateye Tsvangirai kwikura mu matora avuga ko yari mategwa ubwoba. Nyuma yaho Mugabe na Tsvangirai basinye amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi mu 2009, Tsvangirai yarahirira kuba minisitiri w'intebe. Mu matora ya 2013 Perezida Mugabe yongeye gutsinda amatora, ariko iyi ntsinzi ntiyemerwa n'ishyaka MDC ryavugaga ko amajwi yibwe. Muri aya matora Mugabe yagize Vice Perezida Emmerson Mnangagwa. Mu mwaka wa 2014 ubwo Mugabe yizihizaga isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko yagize umugore we Grace Mugabe umuyobozi w'urugaga rw'abagore bibumbiye mu ishyaka riri ku butegetsi za NUPF ibyatumye wari vice president w'urugaga Joyce Mujuru yegura kuri uwo mwanya imyaka itatu nyuma Mugabe yirukanye ku mwanya vice president Emmerson Mnangagwa amushinja kumwubahuka no gucura imigambi mibisha yo kumuhirika ku butegetsi uyu mugabo yahise ahunga igihugu none kuri iyi nshuro Umuyobozi w'igisirikare Constantino Chiwenga yatangaje ko atazazuye azigiye President Mugabe atabasha gukemura akaduruvayo yateje mu ishyaka za NUPF riri ku butegetsi avuga ko yiteguye kumwereka ku butegetsi ubwo byari kugeza kuwa gatatu w'iki cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11
uyu munsi rero birumvikana ko byinshi byahindutse muri Zimbabwe kandi rakomeza kugenda bihinduka no kubikurikirira hafi mwese mugume hafi ya maradio yanyu kwijwi rya Amerika Muri uyu mwanya rero tugiye gukomeza tubagezaho ikiganiro ntorereka zoza gitegurwa na studio Ijambo ikorera I Bujumbura mu Burundi.
Ntorereka zoza.
Nongenda baramutse inshuti mwikundi ikiyago cha politique ntorereka zoza. Jerome Nyonzima ndi mwakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha abarundi muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Imanirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha abarundi Sever Hakaba kandi Dieudonné Mbonimpa avugira umugwi Sentebe ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara
hamwe atashumbusha yo birimwo uko yo bimeze kose nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyaba kikimaze kuko ntiturehure ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa uyu mugore washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo kuko n'umugwi utereza nojya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo twebwe rero nojya nti ahanini tuzogereza no kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo ariko hanashaka tuvyumvikane neza
yego
hariho imigwi ibiri hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba akihari ari muri iryo tongo urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agira ati iri tongo we waragihagiye warifashe uyu munsi hariho ibyabo na komunote n'iri subiza naka ibintu byiwe ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene ayene bigoye guca umuntu asubiza ubwo nyene bizosaba rero ko hari icyo kigega nko mwari mubivuze itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye navuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene hakaba n'ibindi kumbure bitoroshye bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu boshumbushwa nk'akarere umuntu ashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri nk'uno batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro n'ubwo nti ako karere kose ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa cyo kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yatonga kirimo nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilite nogende n'igihugu kibifisemo
mugira muti kugira ngo icyo gihugu kigende neza ku icyo kijyanye n'amatongo mubona mwokorana na bande hama mugaheza mugakorana gute
abivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya no twa turategura proje proje no vuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTD
umugwi kumburujijwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu
Mugwi gwigujije gateka kazi na muntu nawone
nogira ndi turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iby'abandi bariko barakora mbere navuga nti byaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzije gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba ko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa cyo gutunganiriza bene wacu abarundi batotejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
shinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye na gatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikiranye hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregera uduze akajwi kumbure kugira ngo baheze bakumva ariko baratega amatwi
yego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro mwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunyanisha abarundi na cyane cyane kuri iyi ntumbero ijyanye no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
yego desho no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri iyi gihe tubona yuko izogorana bwa ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake yego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka twere amakenga dufite nuko tuvuga duko leta nitera kama abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekano mwitegenze ntangere
kumbe kugira bigende neza mubona ikindi cyo kugwa ari giki mu majyamo make ya duse n'abasozera kinkiganiro
kindi cyiza cyo mana shobora kugwa nuko uwo mugwi uwo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo b'abantu batama sanzwe bazi na kandi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko barundi imwe nawe murakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo mpenga byerekeye umugwi umwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke usanga byerekeye mu mici imwe rero twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashobora ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu uruhara cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane kwa ku mitumba yabo nibo bazi ibyahabaye kandi akaba abantu bari mu mitwe yose y'ubuzima bw'igihugu
reka uregeye Jean tubashimiye cyane kuri izo nterano zanyu n'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyekanisha ukuri no kunyanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunyanisha abarundi bafitaniye amatati y'amatongo
cyane navuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugabano bwa turafise aho tugarukiriza kuko nk'urwego rwacu ego metafise ububasha duhabwa n'itegeko mugabano ntiduca imanza nk'akarorero
yego
nk'ibyo nk'ibijanye n'imanza ivyo bumva ko ariho ni gwego tuca tubihereza nk'ibyerekeye execution ibintu bimwe mu tuzo batwashitseko nuko rero nubwo ndaguteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwihububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngiye rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe
ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane canke bajejwe gukingira gateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze umwuco kuri ibi canke ibindi ngusogera reka tubare kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo intumbero yo kwinywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibazo by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi bibi by'amagome barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira imbyane kandi umuntu turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokororwa kuko mu bikorwa sente bikora uno munsi novuga ko ona brisero tabu ibintu bitavugwa muri sente be biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku by'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabaranya kubaba kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torane ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cyane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimba tangaha mu Burundi
no ngaha rero kiro kiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba cyangwa abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye ishumbusho ibyo mu gure rero ngo zeza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose baheza bagafata mu mugongo ico gikorwa ngo senga gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hambere
Terasimani rakiza ndagushimiye nshimiye na watumire mwari kumwe abandi nshimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwe amatongo yabo n'intambara Jerome Niyonzima ndi mu ruhande rwe mu banyi no mu vyanyu mwese naho butaha
Jerome Niyonzima na studio ijambo namwe turabashimiye kandi bakomeze mugire icyumweru cyiza kuri uyu munsi kuba twumva mwese rero nko twabwiraga mu kanya makuru akomeje kuvugwa cyane n'ayo mu gihugu cya Zimbabwe aho ishyaka rya Zanu PF mu kanya gashize rimaze gusezerera uwari umuyobozi waryo kuva mu myaka 37 yose ni president wa Zimbabwe ubu Robert Mugabe iryo shyaka rya muhaye igihe ntarengwa cyejo saa sita ku manywa ku isaha yo muri Zimbabwe kuba kimwe yeguye icya kabiri yakwanga akeguzwa Mugume kuri rya Amerika mudukurikira amakuru yacu umunsi kuwundi isaha ku yindi kuri studio hano Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze mugire ibihe byiza